Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 bigufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru we zitatu akabarungu radio yacu VOA akabarungu com muri beneza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Bamwe mu Barundi bahora mu migambwe no mu mashirahamwe yahagwanije kindi kiringo cha nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yahoze arongoye Burundi. Bari bamaze imyaka irenga 6 mu buhungiro, bariko baratahuka mu gihugu cha bibarutse. Umwe mu banyuma yaherutse yatahutse ejo ku munsi wa gatatu ni Pancras Chimpaye yahoze ari umuvugizi wa Perezida Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi. Chimpaye yari kandi mu runani Senared rwagwanije leta ya Perezida Nkurunziza mu mwaka w'2015. Yarigeze kuba kandi ari no mugambwe MSD wafuswe mu Burundi. Yotahuka rihuriranye kandi nuko amashirahamwe yakomakomeye nk'ishirahamwe rya Buraya yari yarafatiye ibihano Burundi riri mu nzira yo guhanagura ivyo bihano. Aho kandi ni mu gihe na Leta z'Ubumwe za Amerika ziherutse gushima ukuntu leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye iriko iranagura ibijanye n'ikigega ikoresha kandi ibikora muco. Ni mu gihe kandi n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe hagati y'akazi na muntu biherutse gusubiza ikibanza ciza co mu rwego rwa mbere a ishyirahamwe ry'igihugu cy'u Burundi ryitaho hagati y'akazi na muntu. Ariko naho byifashe gutyo, hari abanyapolitike benshi bari mu buhungiro hamwe n'impunzi z'Abarundi babona ko bataragera ko batahuka. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi rero twatumiye bamwe mu Barundi bakiri hanze y'igihugu hamwe n'umwe mu Barundi bari mu gihugu hagati bakurikiranira hafi politike y'Urundi kugira ngo badufashe gutahura neza ibintu biriko biratuma bamwe mu bantu bari barahize ko batazotahuka leta itahindutse mu buryo buboneka bahindura ingendo. Twatumiye rero umushyira ntaye Leona Nyangoma arongoye umugambwe CNDD ari mu gihugu cy'u Faransa. Mwiriwe neza umushyira ntaye Nyangoma.
Mwiriwe neza Federico.
Murakomeye ngaho?
Ngo turakomeye. Wakoze kudutumira, turaramukije kandi nabo turi kumwe muri iki kiganiro n'abandi banyagihugu cyane cyane Abarundi bariko baratwumvira.
Mwakoze kwitaba ikiganiro. Twatumiye kandi Pauline Nishirimbere ari i Bujumbura mu Burundi. Nishirimbere ari mu bashinze ishyirahamwe ASED, ni ukuvuga mu rurimi rw'Igifaransa Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable. Muraho mushyira ntaya Pauline Nishirimbere.
Mwaramutse neza mushyira ntaye Federico. Turakome mu Burundi, tukaba twamukije n'abatumire turi kumwe muri iki kiganiro hamwe n'abarundi bose bari kubadukikirana mbere n'abanyamahanga.
Mwakoze kwitaba ikiganiro. Turi kumwe kandi na Gabriel Rufyiri ari mu bihugu vya Buraya. Rufyiri arongoye ishirahamwe Olucom rigwanya iturire. Muraho mushyira ntahe Rufyiri. Gabriel muratwumva? turi kumwe ku murongo ariko ndabona atari ko aritaba nirekamu kanya turamuha ijambo araza kuba ashobora kuboneka ariko dutangure rero dutangure ku mushyana nyangoma mutubwire mushyana nyangoma isiguro muha itahuka rya bamwe muri abo banyapolitike bagwanije cyane leta y'u Burundi ku bwanyu ni kuki bahisemo gutahuka muri iki gihe
icyo nabivuga ko nta bintu byinshi yegwe nabivuga ko ahubwo urabashikira wabazi wayuke gutumira umwe muri abo kugira ngo atubwire neza cyane cyane matashe kandi gutaha mu gihugu cy'iwanyu intashe ntibisanzwe umuntu atashe mu gihugu cy'iwe n'uburenganzira abifitiye nta ngorane
umwe muri bo twaravuganye ariko igihintu gihambaye mushyana nyangoma ni uko gutaha mu gihugu cya kwibarutse n'ibintu bisanzwe nk'uko mubivuze ariko murazi ko hari haheze imyaka itandatu abanyapolitiki badatahutse ni kuki ku bwanyu batahutse muri iki gihe
nta byonsi ni ukubaza bo nyine umuntu yahunze kandi se wa mbere batahutse hariho n'abandi bamaze iminsi bataha hariho n'abahunze 2015 barahunga barahunguka 2016 imyaka yose bamwe bariko barahunguka
kubona bahunguka bari bahunze ari benshi mu biha isiguro nk'ibyoyo
ngo babona yuko bashobora ku sinzi ko bashobora kuba bararonse ibyo byabatumye bahunga byo baba byarahindutse ngira ngo bashobora kuba babibona uko
mukane gatoye cyane rwose kugira turangiza kuri iki kibazo mushyira nta nyangoma muri mu banyapolitike na mwebwe mwahunze igihugu mwebwe muzotaha ukajyana
tuzotaha uka tuzobikubwira
nivyo murakoze reka ndabona
niwa uri hafi iyo cyose umuntu ashobora gutaha
muraca mu bitumenyesha
niwa uri hafi tuzoba menyesha ntangorane
ni vyiza cyane rwose ndabona n'umurongo wa umushyantahe Gabriel rufite iri wabonetse muraho umushyantahe Gabriel rufite
gira amahoro y'Imana n'abantu mwakoze dutumira kandi aramukije n'abariko baratukurikirana nabo dushobora turafangira ikiganiro
ni byiza cyane rwose mwakoze kwitaba ikiganiro mushyira nta Pauline Shimirimana nishyira imbere muri mu Burundi mwebwe muramaze kubona abantu bariko baratahuka abanyapolitike ikaba abandi impunzi z'abarundi zari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi ku bwanyu itahuka ry'abanyapolitike bari baragwanije leta y'u Burundi cyane rwose eka cyane cyane umugambo uri ku butegetsi murivuga kwiki
jewe icyo nabivuga ko nk'umuntu ari mu Burundi abankurikiranye kuva kera kuva mbere mu 2015 ku mbuga barabona yuko imvugo yanjye yahamagaye abarundi kwama gutahuka ukoronda ku gutahuka kwabo no munsi mbona yuko bamwe nibyo nibaza barabona yuko petete ndibaza yuko babona yuko ibyo baronda canke guhindura k'ubutegetsi bari barindiriye bidashoboka kandi kubera ko abarundi bo nyine aribo bitora inzego barundi benshi nkuko nabo n'abarundi aribo bashobora badesida bati uyu muntu niwe ajya ku butegetsi kandi uyu muntu ufite umukuru abo bashinganahe rero b'abanyepolitike bariko barataha uno munsi n'ubundi mugwi muto witwa ko baharanira hagati y'akazi na muntu biraboneka ko babonye yuko ijambo rya nyuma rifite abarundi benshi ra majorite kubera ko turi mu ntwaro rusange ubu rero ngira ngo baratangiye kwiyakira nyuma y'imyaka myinshi cyane uburundi butwagwa n'intwaro ziri negosiye hagati y'akazi k'abarundi bakeya ubu rero igihugu cy'u Burundi benshi bari kubona ko cinjiye neza muri demokarasi nyakuri bimwe twaharanira kuva kera n'abo bashingamari nka nyangoma arimwo kuva mu myaka ya 90 ubu rero turiko turayikamisha abarundi bari basigaye banyuma barabonye yuko ubu atayindi nzira atari kwitorera intwaro rusange twegenyene yajyatse mu 2015 bwari ngwitwaje uko gushikuno munsi jewe uko ndabibona nta kintu kinini cyari gutuma abantu bahunga kuko muri Afrika aba ikibazo dufite kama manda ikibazo dufite n'ubukene cyangwa intwaro mbi rero kuvuga ko manda ariyo yari yatumye bahunga jewe sinigeze ndabitahura na gato nabone rero ngira ngo no munsi babitahuye naho nari mu nanje mu bahana gato yakazina muntu sinigeze mbona ibintu kumwe nabo nk'usanzwe akurikirana kandi hafi na politiki y'igihugu kuko nsanzwe mfite nabo nshyikiye mu migambi
murabona mubona none iyo ngingo ifashwe n'abanyapolitike bamaze igihe kirekire hanze ishobora no gutuma abandi banyapolitike bakiri hanze nabo nyine bifuza gutahuka
neza cyane kiretse uwo bafite ibindi bikorwa ariko arandura mu mahanga kuko washaka na jewe cyo cyajya ejo nshobora kugusanga muri Amerika mfite akazi ndakora rero kandi sinzoca mvuga ko igihugu cy'u Burundi gihunze uwo bafite icyo ariko arakora hanze arashobora kuba yigumira ayo mugabo ubuvuga ibibazo by'umutekano cyangwa ibindi bibaza yuko iyo bari kwarabeshya cyane kuko amaze iminsi mubona yuko n'abari bundi bene wacu bari mu mahanga hariho n'abaherwa kwitaba Imana bishwe ikibazo cy'umutekano cyo kwicarira hamwe turi kumwe twese sicyo tuma umuntu ahunga kuko ku isi yose ibibazo bimwe nibyo duhangana nabyo aho tuba turi hose haba muri Canada muri Amerika kakwisiyo rero ubushaka kwa leta y'u Burundi guhamagarira abarundi bose gutaha bakaza tukavuga twe turi kumwe tubikoye bishoboke biba byo ari ingendo nziza cyane nabona bakamubokitaba kiretse abo bavuga ati twebwe nta gituma dutaha tuba twikorera akazi kuko iyo wabaye impunzi haragira igihe bwo buhungiro ukakuvuga bakaguha nasiyonalite hanyuma ukaba umwenegihugu icyo gihugu ariyo yaba adafite gutaha ngenda n'abantu bahunze mu myaka ya 2022 gushika uno munsi bakibera hanze bagatanga bagasubirayo cyangwa bakagumayo niba bitaha ibyo byose rero ni ingingo umuntu afata ariko ku byerekeye abari barahunze 2015 nibaza yuko tugiranije n'indi myaka ibyo basaba byabo jewe ku bwanjye ko ndabibona ntibyari bifashe sinumva icyo bacyari cyatumye bahunga kiretse abo bari bafite ibindi bibazo kanaka kuko ibibazo ntibigura ariko guhunga nako n'ibisanzwe mu kiremwa cya umuntu wese aragira ubwoba nyuma y'agahunga hanyuma ubwoba bugabanutse ukagaruka nibyo rero ndiyo ndabona babona yuko umutima wasubiye mu nda bashobora gutaha
igome reka tubaze n'umushyirantahe Gabriel Rufyiri arakurikirana ibibazo byo mu Burundi cyane cyane ibibazo bijyanye na ruswa eka iyo ngingo yafashwe n'abanyapolitiki yo gutahuka hari haze ikiringo kitari gito kandi muri bo hakaba hariho abari barahiye bakarengwa ko batazotahuka ubutegetsi budahindutse bimwe bikomeye cyane rwose n'umushyirantahe Gabriel Rufyiri muha isiguro nk'i iyo ngingo y'abanyapolitiki
ubwa mbere nagomba nibutse yuko guhunga no guhunguka bitaraba umugwi w'abantu biraba umuntu ugitishiwe ndabisubiyemo guhunga no guhunguka ntibiraba umugwi w'abantu biraba umuntu ugitishiwe iyo umuntu ahunga ntawabwira aribwira mu mutima w'inyatsi jewe ndahunze ikigira kabiri iyo agomba guhunguka wenyine uyo muntu aribwira mu mutima ati jewe ndahungutse ibyo rero ni ibintu bihari kuva uburundi bwikukira murazi neza yuko abarundi bagumye bagira ibibazo bahunga bahunguka bahunga bahunguka ibyo rero jewe biri mu gisata nkoreramo cyane mugabo jewe ndaba cyane cyane bijanye nk'uko mwariko murabivuga n'intwari bereye gukorera ku mugaragaro gusangira iby'igihugu ibyo nibyo nkunda nibyo nkunda kuvuga kuko ari nibyo maze imyaka irenga 2025 ndiko ndakoreramo mugabo ku icyo kibazo mubajije nibaza nk'umurundi jewe nuvuga yuko guhunga no guhunguka biraba umuntu ku giti ciwe bitaraba umugwi w'abantu kandi umuntu ahungutse sinumva ko hari umuntu byotangaza cyangwa umuntu ahungutse sinumva ko hari umuntu byotangaza kuko byose ni ibintu bibaho mu buzima bw'abantu.
Ego me mushana he Gabriel ufiri hariho abarundi gushika bavuga ko hataragira ko batahuka mwebwe indatsi kumukwikirana cyane rwose bibera mu Burundi harageze ko abarundi bahunze igihugu batahuka cyane cyane nk'abanyapolitiki.
Nawo hatigeze hagera n'ubu umwanya wose nibaza yuko nkoze ko ndabivuga abarundi bariko barakorera igihugu cyabo nibaza ko ari ikintu cyiza cyane kuko nta muntu ashobora guteza imbere igihugu atari mwene mwemico niwe wa mbere agomba kugiteza imbere mugabo ibyo kuvuga ko hageze ko abantu bahungwa cyangwa hatageze ibyo biraba umuntu ugiti kiwe nundi abisubiyemo nk'uko uno munsi hari abavuga yuko hari amahoro hariho n'abandi bavuga ko atamahoro ahari ibyo byose bivana n'uburaba bikavana n'ubushyira mu ngiro nibaza rero yuko nka Pancras muriko muramuvuga Pancras niya icyo njyewe sinzi ko Pancras yahunze mu 2015 yavuye mu Burundi imbere y'umwaka wa 2015 ibyo rero murumva ko ataho bihuriye bya Pancras ni by'ibihumbi 2015 kandi nawe ndibaza ko yobyemeza ni mico jewe nubivuga ko mugabo ibyo guhunga n'ubundi abisubiyemo no guhunguka n'umuntu ugiti ciwe kandi ntabwo atanu wo bideha hanze hari impunzi nyinshi mugabo abo bose ibyo babyiza cyane bishobotse yuko buhunguka mugabo kugira ngo ibyo bishoboke nuko leta ishyiraho icyo nukwita recondition nuko yoshyiraho uburyo bukwiye kugira ngo bashobore gutaha nta n'uwo kurwana n'ababwira ngo nibatahe igihe cyo ibyo bya bobo buba bumva yuko byatumye bahunga byaheze ubwo bene baca bataha Pancras rero hamwe yoba yabonye ko byatumye ahunga byaheze numva ari bisanzwe ariko icyo numva twese twifuza nuko barundi bose boba mu gihugu cyabo bagatiteza imbere kuko uno munsi jewe rusubiri kuguma avuga nti banki mondiale yavuze ibi Union Européenne ya Buzibi, FM ya Buzibi, kubera ibintu by'igihugu bitari kubigenda neza mu bijyanye no guteza imbere igihugu no gusangira iby'igihugu nibaza ko bituma ari byiza cyane byoba byiza rero twese dukoreye hamwe kugira ngo igihugu gitere imbere mugabo abagihuza gutera imbere abakibuza ababutuma abarundi bahunga twese dufata ko ari abantu b'abakunzi b'inda bakumba kwikumakumira kw'iby'igihugu bonyine.
Tubiyutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo hejuru y'Amerika Vianney mwiriwe neza murakomeye Vianney
ndabumva
muri hehe
ndabandi mu Kabezi
akandi kazina kawe ni nde Vianney
Kabezi muri Bujumbura iraha
akandi kazina kawe k'ikirundi ni nde
Nizigimana
mukabezi Nizigimana murafite ikibazo murafite cyumviro cyo kutuvuga cyane cyane ku banyapolitiki bari ko batahuka bari bamaze igihe kirekire barahunze igihugu ikibazo kigufi
cyumviro kigufi kuko nibona amahoro yarabonetse kwetere mu gihugu ibintu bimeze neza bene mara yarabonetse ntacyo tuma aba bahunze igihugu baguma hanze y'igihugu kandi n'abantu bari bafite ikintu kimwe bafasha mu nzitiramire z'igihugu bitahura igituma baguma hanze y'igihugu hanyuma n'ibyo za Daniel Kenze hari ibyo bitwaza mu manda ya gatatu manda ibiki mugabo gushika ubu bya manda byaraheze ama hadaba manda bikihari n'uwo bagiza ko yibye ikintu cya gatatu yari itahiye rero ashaka kubaza ni ikihe kintu gituma badatahuka kandi intambamyi bo bitwaza atari ikihari ibyo rero yatera amakenga gusa benshi ikintu twibaza hariho abantu bashaka gukamisha akajagari rero nibaremba igihugu cyatekanye ahunguke ubaka igihugu cyabibarutse kuko igihugu cyakwibarutse n'umubyeyi kandi umubyeyi amara umubyeyi baza yuko nta wundi azoza agukundira igihugu kurusha wewe hajya bari mu mahanga se wabo bashobora kubirukana umwanya n'umwanya none birukanwe bigaca bigenda gute ntabwo nibagerageze batahuke kuko ntambo n'imwe yosigura ubuhungiro gushikuba
murakoze vyare Nizigimana reka ico kibazo cawe tugihe umushyira nta nyangoma muti ni kuki bari hanze badatahuka vyana kabavuga ko amahoro asasagaye mu Burundi cyatumye abagwanya leta ico gihe zaravuye mu nzira reka umushyira nta nyangoma ikintu mubwira vyane Nizigimana niki
kiraguye kwishura Federica abantu batagira impuhwe abantu bavuga ku kintu cera kandi cirabura nagomba nishure yo mushinga nta ino by'Imana nuwambe nujya wundi yarahije kuvuga ari mu Burundi avuga yuko nta rwitwazo ruriho gutuma abantu bahunga amahoro ariho cyamanda ya gatatu byarahetse kandi byigeze yanavuze ko atabyariho rero nduwo hambere imvugo nk'izo ndababwiye ko n'ukuri micombero ku ntwaro zagiye zirakurikirana z'igisoda bagaza n'ibiki imvugo yari yo hari harahunze abantu benshi bakirirwa baravuga ngo nibahunguke ngo amahoro ariho ngo byose ngo biruzuye ubisanzwe nk'uko bivuga mu Kirundi akuzuye rikamurikwa jewe narabaye mushikiranganji ku ntwaro nyakwigendera perezida ndaye muri 1993 mushikiranganji wo gutahukana impunzi cyo gihe hari impunzi zirenga 1,300 hanze z'abarundi bahunze igihugu kubera indwara intwaro zatwaye nabi igihugu intwaro kuri izo ntwaro murazi sino bigaruka ko harapfuye abantu benshi bicanye buhagarikiwe cyane cyane na leta rero igihe dutsindiye amatora kiye gihe porode dutsindiye amatora jewe nari umushikiranganji bose abari hanze ntawe agiye kubahamagara bagomba gutahira umunsi umwe twari dufite ingorane z'ukubakira kuko baza ku bwinshi ku buryo twarungika abantu hanze intumwa hanze kubabarira turindire tubitegurire rero umuntu yubaka akavuga ngo abantu barenga 1,500 ngo ntaco bahunze nuvuga ko hari ibintu byo gukora mu nkovu abo bose bahunze abo bose babuze ababo nta muntu n'umwe adashaka kuba mu gihugu ciwe abo bariko baravuga sinibaza ko basumbya gukunda igihugu kandi sinduwambira akunda igihugu ndazi ko nakoze vyinshi kugira ngo ibintu bihinduke ariko ndabikorana n'abandi sinabikora jenyene rero abo bose nk'abo benshi muri abo batwara igihugu byanabo bariko baravuga ntihabuza boba bara barahunze ntibavuga mu Kirundi ngo ukizi sehemu yibagire icayi muteye abo benshi nubo barongoye igihugu bari n'abantu bari mu mpunzi benshi nico gituma bategereza gutahura ibibazo by'impunzi nawe nk'uko bamwe babivuze nuko igihe mu gihugu hari ituze mu gihugu niko gukunda kubivuga ntibikenewe kubikurasebera ngo nimutahuke
ku bwanyu mu kanya gato y'inyangoma ntatuze riri mu gihugu rero ku bwanyu
sigena umuntu wese arabyibonera mugabo igihe hari ituze risasagaye nose nakubaye ko ndabaye mushikiranganji wo gutahuka n'impunzi bose bagomba gutahuka nukufuga rewa hari huo abatashaka gutahuka ari benshi nukufuga yuko hari kibuze aho rero niho leta ishobora kuraba habuze iki ndakubwiye nuko byo gutahuka nakore ko mbere yuko dutsinda amatora 93 hari intwaro z'igisoda hari harahuza abantu benshi cyane cyane 2022
ndabona akanya kihuta cyane rwose
mumpe harimo hari abatahuka kuri izo ntwaro kuri bagaza haratahutse abatari bake birabanda barabandanya batahuka abandi nabo bakaguma hanze bakaguma
ndabona reka ndabasabe mumpe nyishu ngufi ngufi ndabe kutwoheza ibibazo byose nateguye mushigana na nyangoma reka na umushigana ya Polinaire nishimbe nawe nyine agiye cavuze ku byashikirijwe na Vianney Nizigimana eka ninyishu itanzwe na umushigana na nyangoma duga ku jambo umushigana he nishimbe
Leonard nubaha cyane ndashimye cyane kubona azanye byakahise kiwe haba mu by'akazi n'ukuntu yabaye nawe impunzi n'ukuntu n'uno munsi ari impunzi rero je nibaza yuko umushinga nkahe yoba atatangura neza ibiri kubera mu Burundi akitiranya Uburundi bw'imyaka 80 n'Uburundi bw'uno munsi ibyabaye dutandukanye ibintu byabaye mu 2015 n'ibyabaye mu myaka yahera cyo kimwe kandi n'iryo kosa rinini cyane rihambaye abanyepolitiki bamwe bagize kwiyumvira yuko ibihe bita ubu turi mu ntwaro yo kwitoye kandi zavuye mu bene gihugu nyine biciye muri demokarasi kandi dutandukanye ibintu nyangoma mushina na nyangoma yona yahunze mu 2015 kumbure we warafite izindi mbo kuko yahunze ahejeje kuva mu matora rero nibaza yuko yotandukanye ibintu ko yavuze ibyamushikiye agitwara reka nawe mvuge ibyashike 2015 niho nshika yo mutamubona neza yuko impunzi uno munsi zidasa na gatoya ikigo turavuga za demigenze zidasa na gatoya n'impunzi zo mu myaka yahera jewe nyine ubwanje nari mu bahanda hagati y'akaduna muntu narahamagawe n'abantu bamwe barambira ngo twigire ngo tuje kurondera ukuntu twigira muri Amerika nagiye mu Rwanda jewe nyine mugabo mbona umurongo ni muremure ndagira impatiente ndibandariza muri Kenya bamwe bagumyeyo abanda n'abazi bagarutse mugabo mu Rwanda banditswe ku mafishi ya ASL ko bari mu Rwanda ndabazi nga mu Burundi ushaka mugabo kumva zabo z'umutekano byo nabwo ndavuga cyangwa mvuga amazina yabo rero kuvuga yuko abantu baba barahunze kubera ariko barisa cyangwa 2002 aho ko barugushikuza kuko ego nibyo hari abahunze kubera ingo z'umutekano wabo mugabo n'abandi benshi bagiye kubera ko bashaka gukamisha akajagari nk'uko ujya mu kina naye abivuze abajiki ibati rero reka mbandanye mvuga uno munsi
mvunagura amajambo
na nyangoma Leonard akazi biriko biraba abarundi benshi bariko barataha ku bwinshi cyane cyane rwose hariho n'ikete yaciye ku mbuga ngo kanabumenyi aho mbere babaguza bari bloke bari na Kivale muri Uganda ishyirahamwe ASL yarananiwe ukundi ishobora kubaza na bose bari basabye ko bacisha mu Rwanda biranka hanyuma nagombana rero kugira ngo mvuge imigwi y'abantu banka gutaha hari abo banka gutaha n'akagutatu y'akabantu bamwe bariko imitahe bavuga bati twebwe ntidushobora gutaha kubera ko ubutumwa bwo mundi bacaturondera baca rero baguma bagira iyo kampanye do sensibilisation mobilisation bavuza n'abandi barundi gutaha mwabibonye hamwe baba za mpunzi mahama basaba ngo batahe bakandika amagete umupfasoni Magi yaciye abatuga ku maradiyo aravuga ati abo bantu n'ibipfamutima baramemukiye kubera ko wewe avuga ati none jewe ndoca bigenda gute rero abarundi benshi bamwe bita la majorité française bari hanze bariko barataha kandi ku bwinshi nagumbwira ko kuyinga kuyinyinga nimba mushinga na nyangoma yona arabikurikirana haza amahotrako menshi yuzuye abantu n'abandi bashaka gutaha batanyigwa narabikije ku mbuga mbuga na mubanye z'inzo
mwabibonye
abarundi bakeya babaritere babo babuza abandi gutaha kubera bobo bagifite n'ikibazo n'ubutungane bw'u Burundi mutuma atandukanye ibintu
reka ndabasabe mushinga nahe
bari kumarite ya sere
Apolinaire nishiri mbere muduhi ngufi ngufi ndabona dufite ibibazo byinshi cyane gose kandi n'abanywanyi baraturindiriye ari benshi reka namwe mushana Gabriel ufitire mugira icyo muvuze ku kibazo cyashikirijwe na Prosper reka n'inyishyu zitanzwe nawe washinga ntaye babi
kuze byinshi sindi cyo nahava mvuga ko kuko nuko nabivuze jiwe cyo novuga kandi numva umurundi wese byubaye byiza kiretse uwagiye mu mahanga agiye gukorerayo ari mu gihugu ciwe nico nashikirije kigira kabiri numva ntibwo ndaja muri birebire nuko gutaha k'umuntu gunga k'umuntu yabisubiyemo bipfa ku mutima wiwe nayo ibindi nane n'inyungu z'abanyepolitike nibyo hariho bamwe bari mu gihugu wumva bavuga bati abantu bose ni batahe kandi ni uburenganzira bwabo kubivuga gutyo mugana bari hanze nabo ni uburenganzira bwabo kuguma hanze igihe bumva yuko badafite umutekano bari mu gihugu sinumva rero induru sinumva igituma abantu bahagarika umutima iyo umuntu yahunze n'umutekano wiwe yipfuza yuko ahari imva ko bisa amahoro ariko guhunguka nabyo igihe bigaragara yuko hari amahoro mu gihugu numva umengo nta muntu yo kuri arahamagara avuga cyane nkiri numva Apolinaire ariko aravuga jyewe numva rimwe na rimwe reka ari umunyepolitike napfa ko ari mu mashyirahamwe yigenga hari igihe naramubonye yambaye impuzu z'umugambi CNDD sinumva rero njye navuga ko ari none umuntu ari mu mugambwe birashoboka yuko avuga yuko ari mu mashyirahamwe yigenga ntibishoboka
mukanya guha inyishu ariko reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Prosper muraho Prosper
amahoro cyane
amahoro muri hehe ga Prosper
ngo ubu magadi bujumbura
kandi kazi na kawe ninde
akabado kanje
akazi na kawe k'ikirundi
nitwa Ndayiragije
mu nyarutse akabazo kagufi icyumviro kigufi
akabazo kanje ni nk'icyumviro
yego
cyuki ikintu mbona kugira ngo abantu bose batahuke bahunze igihugu nuko leta nubwo irikira yafashe ingingo yo gusohora imitahe yo gufata bamwe ariko ikagumiha ineza yuko abantu botaha yemikaye nuko yobanjika iyo yikura akabiki igongo cy'ikivunga aba bakoze ibinabiriya byose bigahagarara hanyuma bagataha cyukubaka igihugu kuko guhunga igihugu nta neza bizana atari ho gisambura nuko rero ho igongo cy'ikivunga uwakoze icyaha iki na kiriya hanyuma ibyo byose bigahagarara hanyuma bagatahuka cyukubaka igihugu kayongera iterambere ry'igihugu twese turi mu gihugu
murakoze Ndayiragije Prosper mushya na nyangoma icyumviro cha Prosper Ndayiragije avuga ko hakwiye kuba ikigongo cy'ikivunga no kuba nyapolitiki bagirizwa ikabafite imitahe
tunamariye ko nduwahambere dushobora kuba tungana nta rubizi yanyavuga nibaza ko yokwitonda mu kuvuga ngo abantu nacu baho nagiranije intwaro ibintu bisanzwe kandi kugereranya agira avuge yuko muri iyo myaka kuri intwaro iriho uw'umugambi uri ku butegetsi kuva cyane cyane ibihumbi 2015 ata abantu bapfuye ata abantu banyuzwa ata abantu abayishura ata abantu bama bapfa n'ibisanzwe mugabo bakagasa batishwe bahogwa ibyiyumviro byabo ibintu bituma rero abantu benshi bahunga kubera umutekano muke ntushobora guhagarara ku isunzu ry'inzu ngo uvuge ngo abantu barenga ibihumbi miliyoni bambe barenga inusu y'umuliyoni ngo ntacu bahunze ntabyo n'ukuba rubura kigongwe
ariko uramurengeye akarimbi mushya na henyangoma yavuze ko hariho ariko yavuze ko hari imigwi ibiri
ibyo ntacyo bimbwiye imigwi ibiri cyangwa itanu abantu barahunze nta n'umwe adashaka gutahuka mu gihugu kiwe nabivuze nta nimwe atashaka kuba mu gihugu ciwe nayo yogomba kuba hanze mugaba gashobora kumza tango mazi agasubira inyuma kumba umupaso ni magi twese dusonera yarahunze muzi ibyo yakoreye igihugu byakoreye cyane cyane abana b'imfubyi n'ubara bibandanya yari hanze yarahunze ho nyine majya gahunga umva haba hari ikintu cyabitumye igiciro uyu mushinga ntaye Prosper yavuze ni icyumviro cyubaka na icyo cyumviro ndamaze kugishikiriza kenshi naravuze ndi kugira ngo aba bantu bose bahunguke abo banyepolitike n'abandi nuko mu leta umukuru w'igihugu cyane cyane ashyikiriza amajambo y'ituze hanyuma ibintu bitari bike bigahinduka nk'iyo mitahe urumva mu minsi iheze yariko araganira n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibiburaya hanyuma bukeye tuyatwumva baciriye imanza abantu bamwe bamwe abahoze ari abamenyeshamakuru n'abandi iminyororo ya burundu n'ibiki ibyo rero ntibihumuriza iyo mita inyuma y'abantu byo babyiza ihagaritswe ndetse bagafungurwa n'abantu bose bapfungiwe ibyiyumviro bapfungiwe bya politiki bakugurura iminyororo umukuru w'igihugu wenyine yaravuze yuko batanga ibishasha nayo byo kuvuga ngo ntabapfuye ntaki zaba n'umukuru w'igihugu muri cya gikorane cyo gusenga igitega aheruka yarabyiyemereye umupfasoni Denise yahoze ari umugore w'umukuru w'igihugu nkuru nziza yaremeye yarabivuze ndanga umuntu ngo atubwicanye buriho n'ibindi sibinyegezwa nicyo gico buta kwaka ibigwanisho imbonerakure zikaba umuhari w'ugwaruka koko mugabo udafite uburenganzira bwo gutwara ibigwanisho gutera ubwoba abantu n'ibiki ibyo byose rero hari ibitari bike bibuza abanyagihugu bamwe bamwe guhunguka kandi tubakeneye bose n'abarundi
mushya ntahe nishyira imbere namwe mu kucimbura cya Prosper ndayiragije ikani bishikirijwe na Nyangoma duga ku ijambo
ego nashaka kwanza mbanze nsabe mushya na Nyangoma ko tuzarandengera karindwi kuko guhunga nabivuze naje wenyine hari wambwiye ati ngo tugende kandi n'ubu yaragiye ndashaka mu Rwanda mugaje nibandaniza muri Kenya kubera imvuna babwiye ndabizi gose ndabifite n'ibyemezo rero kujya nawe afite ibyemezo by'ibyo sizi avuga nawe ndafite ibyemezo by'ibyo mvuga mugaje mvuga ko akareho n'abahunze kubera imbozi iboneka guhunga kandi n'izo mikipe hari abafashe indege hari abagiye n'amaguru byose ibyo bigaruka hanyuma hari wavuze ngo umupfaso ni magi bose baramwemera ego nibyo magiye yarakoze ibikorwa bikomeye kandi yarigeze no guhabwa n'agashimwe n'umukuru w'igihugu ariko twebwe nk'abantu bemera imana kandi na magi ndatwara umukristu twemera yuko umuntu twese turi abanyagazembwa imwe rimwe turashobora gukoza washaka naho notaka rero ko umumarayika yari umuntu akomeye cyane mu ijuru shetani yarakebye aracumura hanyuma arakora amakosa ko magi rero yarakoze ibikorwa byiza mu Burundi bisigura yuko azoca yama ari umuntu mwizihiye byose yarashyize ngira ngo karamuca munsi y'ibyo ngo namwagiriza hanyuma ku byerekeye ibyo bya bigiye yasikirije Prosper avuga yuko ngo abantu bavuga ko imitahe iyo ni ingingo y'ubutungane cyangwa ingingo ya nyine cy'ubahiro nyine umukuru w'igihugu ariko je nama mvuga yuko mu bibazo byinshi dufite muri kino gihugu cyacu harimo na impenitego kudahana uko nimba hazo zarabe ibibazo nk'ibi byabaye mu 2015 abantu bakicana abantu bagaturigwa twarabibonye amabarabara kamenwa n'uno munsi muraba amabarabara mu gitega cya Bujumbura yaraturiwe hanyuma bakashavuga ati ahe imyaka itanu nayo nsemo matuzo bagira ikigongwe nta kizobuza ko bizosubira je nibaza yuko ahubwo abose ababoza bo gutungana bagasaba yuko ibyabaye bihanwa kuko nk'ubu ntiwashobora kuvuga yuko nk'umuntu yatuririwe umuntu twabonye munyakabiga uno munsi bidoca bigenda uko nyene wasamburiwe inzu cyangwa barabaryamezi ngo bigende uko nyene ngo babagire ikigongo none abandi bazorera kubikora gute erega ukuntu ibintu biba bigaruka ni kubera babona yuko ababikora batahanwa baca banegosiye bagira ikigongo je nibaza yuko naho bagira ikigongwe hobanza hakabaho poste umuntu
akabona ati habaye nibi imbere y'imbongo itangwa Jesu bakanabisaba bakanasabigongo hanyuma reka kugira nishure gatoya rero hari undi musimanga nahe Gabriel yavuze ngo jewe ngo ndi mu mugambwe ngo yibaza yuko ngo ndi umunyepolitiki ngo nahe agateka ari na muntu mbega ibyo bintu ngo abisoma he jewe ndi mu mugambwe mbwa nta rwego rw'umugambwe ndimo turetse n'ibyo abanyamigambwe bose batwara kino gihugu ku isi yose ntaza amashyirahamwe za bitirigatise barimo ku isi ahari agateka ari na muntu naba bafinansa bonye nabo bafinansa ba rusiri bajya ba biri kitoni banze bafite amafondasiyo ahandi agatera kazina muntu n'iby'ubuganga ariko baduha n'izinzanzu zose ntibafite amafondasiyo ahandi agatera kazina muntu z'abanyepolitiki z'abademokrati mbega iyo definisiyo iherera mu Burundi gusa kiwe sinshobora kuwumva ukuntu avuga ngo yarambonye nambaye ngo umujyi w'umuganga none ngo tumajambo abandi agatera kazina muntu ibyo jewe igatera ntaho ndabona ribuze umuntu kuja mu mugambe ngo no kuja mu ishyirahamwe kuko ndazi n'abanyamigambo nyine mbigira gihugu bafite amasosiyasiyo barimo hanyuma ku isi n'amashyirahamwe yonyine n'abafinanza abafashe n'abafite amafondasiyo kandi n'abanyepolitiki
reka ndabasaba umwe
aho nibaza yuko afite indi konsepsiyo cyangwa ukundi kuntu yumvira kubera ko abarundi twama tuyumvira mu kirundi nyine
yego me reka ndabasaba kandi mumpe inshi ngufi kandi mugume ku bibazo turiko turababaza munshi ntahe rufitiri arakwiye kuba ikigongwe cy'ikivunga mukanya gato cyane
murakoze ku kibazo mubajije nuko mu bisanzwe izo ingingo za politiki ingingo za politiki rero zironka inyishu za politiki twebwe dushigikiye yuko ubwa mbere nkuko nabivuze twebwe turi mu gisata cy'intwari ibereye kuko abarundi bose bosangira iby'igihugu atawanjye wangura bujya no mu bintu bituma mu gihugu haba injyane abantu bagahunga tukama mu iyo cycle de violence abantu bagamo bahunga abandi bahunguka n'ibyo bibazo bujya cyuko ibintu by'igihugu bidasangiwe cyo kimwe rero twikibaza neza yuko baramutse babonye yuko bikwiye nibaza yuko kigongo ari cyiza cyane kuko nicyo gituma haba ituze mugabo guhana urumva no kuraba hagati y'uguhana n'ikigongwe ariko twese turazi ibibazo by'ubutungane ingene byagiye biragenda iyo hari ibibazo bya politiki ni ukuvuga yuko n'ingingo zifatwa ziza politiki nyine mugabo muri rusange uravye igihugu ingene kimeze uno munsi uravye ibibazo bihari abarundi kwinubana ukuna kuriya bibaza yuko hafashwe ingingo za politike zofasha cyane gusumba yuko abantu baguma banyuburana utyo
tubibaza
muri
rusange tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Alphonse mwiriwe neza Alphonse mwiriwe muri higa Alphonse
turi mu Rwanda
kandi kazina kawe ninde Alphonse
nina kisi Alphonse
inde
nina kisi
yego me akabazo kagufi cyimvira kigufi duga ku ijambo
murakoze cyane ndabaka kandi banze gushimira ngo umuyobozi Pangrasi wafashe icyemezo cyo kuba yatagasubira mu gihugu cye ariko ikibazo nabaza buriya ko hari abanyapolitiki benshi bahunze muri kiriya gihe nka leta y'u Burundi niki yiteguye kudakorera cyangwa muri he buryo yashyira ngo bafashe kuba bose bataha kudafite impungenge z'uko bagirirwa nabi cyangwa bakagira uko bahabwa ubutabera buciye mu mucyo murakoze
ikibazo cyiza reka tugihe ubwa mbere na mbere umushyira ntahe Polinaire ni ishyira imbere leta y'u Burundi yakora iki kugira ngo ihumurize abarundi bashaka gutaha cyangwa ibahe ubutungane bukwiye ikibazo cya Alphonse ari Kigali
ni ikibazo cyiza cyane mugabo ego nibaza yuko dukurikiranye imvugo y'umunsi ya politiki nibyo cyane 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 kugira ngo hejuru umukuru w'igihugu yama yabivuze kandi aza yuko umutungano aribwo fondation ariho ari naryo tanguriro ry'intwari ibereye nibaza yuko ariko nabikora muno minsi leta hano munsi iri mu ngendo nziza yo guha abantu ubutungane kubashyikiriza ubutungane abarundi bose kandi nimba hari abariko barataha nabo barabibona nkuko nabibabwiye nimuze muraraba abo banyepolitike gusa baboneka hari abarundi benshi jewe ndacyari muto washaka twiganye mu bya kaminuza mbere ni muri primaire bari barahunze uno munsi barambagiye ati ugomba gute mu Burundi ndabwiyanga ikaribu baramaze hafi umwaka bari ngaha mu gihugu bamerewe neza ntawe wabakoze so kandi benshi mbere turasangira ubwo rero yuko abo bari kumitahe nabo ni ikibazo cy'ubutungane naho tuyishobora kubwinjiriramo nuko resipiri ahubwo numva asigaye numva avuga ibintu bikomeye cyane izo ni ingingo za politiki niyo babona bikwiriye bazogira ibintu bafata ariko ndi hahandi nyine jewe ndanga cyane ibyo bintu kandi n'ibyo bigiye gusubiza inyuma byo kuvuga yuko abantu bajya bagira ikigongo hakabaye ubutungane abantu bamenye ukuri turakwiye no kumenya ukuri ku byabaye mu 2015 tukamenya igituma abantu bapfuye igituma barabaye atuye hanyuma ari ibyo bigiye kubasaba kuko ibizama byabaye ariko tubaye tumenye ukuri hanyuma ntekereza yuko turi mu nzira nziza nawe kuko hari n'ingabo ziri mu ngobyi nta tumenye kubagura ariko leta y'u Burundi uko ndabibona jewe nk'umuntu abirahabira kure mbere akanawe kwikirana ndabona yuko hari akarusho turi hafi uko byari bimeze kera
mushena hanyangoma Leonard umuntu if kwikije ikibazo cyashikirijwe na Alphonse hari ikintu mubona leta y'u Burundi yokora kugira ngo ihumurize abagifite amakenga gutahuka eka hari ikintu yokora kugira ngo ibumvishe ko ubutungane buzokora bwigenga
ni leta nibyo irakwiye gukora ikintu kuko bose igihe haje umutegetsi mushasha Evariste bose bari bazi yuko aca agira ingendo kugarukana ituze mu gihugu ihumuriza abanyagihugu bose wagomba aramaze iminsi ashikiriza amajambo meza ariko ingiro ikabura hari n'igihe yigera kuvuga ati mwebwe mwaraye muri turatu hadushize ku ntebe abashikiraganje n'abandi ati muteza kwerekana amatungo mufise ukayerekana kugira ngo hanyuma ikiringo gihetse tuzobone yuko mufise amatungo y'umurengera cyangwa mufise ibyo mukwiriye ariko uribuka ko iyo ngingo yayivuze yayishikirije hanyuma akisubira ko ariko mwengo muri ino minsi yarasubiye ari ibyukiza utubona ko hari ingorane hanyuma rero kuri ibyo ingorane indyane zabaye kuva mwaka w'2015 cyane cyane ubirabye burya nta n'umwe yera harabo bari muri leta n'abandi nta n'umwe yera ubwo busuma bwabaye ubunyonyizi mu gihugu nta n'umwe yera kandi noneho ntawo kuguza umukuru w'igihugu yarabyivugiye kuko yaravutse ko asabye ikigongwe barakoze ibibi barakoze amahano nibaza ko yakigiriwe nabivuze umutandukanyi w'umukuru wahoze ari umukuru w'igihugu we yarabivuze indangamurango aravuga ko hari n'abasuma abarundarundanya ahubwo ubwo butegetsi bushasha bwari bukwiye guca bumwegera mu gisudira abo bantu aba ari bo abo bicanyi abo basuma ariko yego cyo novuga kindi icyo humuriza urabona hariho abanyapolitiki rero umwe wese aba afise imigambi amwe nayo yongirira akamaro igihugu nicyo gituma ari byiza kuganira nawe na cyane cyane ahanini bakaronka ijambo bagasubiza ijambo kuko uwo ngize ndarondera turavugana ukundo kuri telefone akubona ngo uvuge make ntuvuge bya politiki urumva bisa n'ibyahavuye
ndabona kanya kihuta cyane rwose mushyira nanjye ngo mbamusozere
arahetse ukwezi Frederic naraganiriye n'umukuru ndabazi abatari bake bajya bari ku butegetsi umukuru umwe ari hejuru cyane rwose ati we mutama we kwitahira nta ngorane hanyuma ndebe umugabo rero mabitugewe ndi umunyapolitike ati no ati rero uzawutahuze ntuzo bananye uvuga ko mwaho uvuga ati wihoreye nta ngorane kandi ibyo si ubwa mbere hariho n'ubundi yari yarishyize kubibwira tuci kwinomera ndetse nta ngorane ntacuzoba urumva ibyo siniko ndabahenda byo ndamaze kubibwirwa agashika kabiri rero gusubiza ijambo abanyagihugu abo banyapolitike bagashobora kudoma urutoki ku bitagenda neza bagatanga impanuro bari mu gihugu byogira akamaro cyane rwose
ndabona kanya katujanyerekana rufyiri nawe nyine agire icavuze ku byashikirwe munywanyi wacu tuga ku ijambo
sinzi ko uwo nyibutsa ikibazo yavuze
umushyira nahe ya Fonse ariko avuga cyane cyane ku kibazo cerekeye ikigongwe cy'ikivunga yego
nakivuze ko navuze nashikirije neza yuko itari ingingo za politike ingingo za politike rero niyumvira yuko fatwa n'abanyepolitike nyene mugabo
mushana Rufyiri Alphonse yabaje cyane cyane ibintu nka leta y'u Burundi yokora kugira ngo ihumurize abanyapolitike bari hanze kugira ngo batahuke ikana batahutse bagifise ibyo bagirizwa bakumvishwa ko utungane buzokora neza mukanya gatoyi cyane ngose ndabona dufise ubundi binywanye
n'ibyo birumvikana ibyo leta igomba gukora nuko igomba gushiraho ico no kwita ingingo zose zikwiye kugira ngo abantu biyumve bisange mu gihugu cabo ibyo numva ko ari itegeko rya leta ryo gukora ibyo bintu hanyuma ikimaze kubikora mu byo kogwa n'inzego za politike rero nariko ndavuga kare navuze na kare ingingo za politike nazo ibyo by'ubutungane ntibiheza ngo byiyumvirwe ko gose mugabo bafata ingingo za politike kuko nibyo bapfa n'ibya politike mugabo twebwe ikituraje ishinga muri rusange nko nariko ndabivuga kandi ariyo nkomoko y'ibibazo yamwihari kuva tucikukira nuko iminsi yose hama hariho akagwi gatoyi k'abantu bagomba kwikumakumira ku by'igihugu mu abandi ngo bariko barasamira isazi kuryinyo
icyo kibazo ndabahakanya mu kibandanye mushya ntahe Rufyiri ariko nagomba mbanze mpende ijambo umunywanyi wacu ndizeye muraho murakomeye
mahoro neza zenye twandize Alfred ni mu Kirundo mu Burundi
yego duga ku ijambo akabazo kagufi icyiyumviro kigufi
mbo jewe sinavuga ngo nikibazo mfise ariko n'icyiyumviro
yego
icyiyumviro mfise nuko bwa mbere mbanze gushimira abanyepolitiki mwatumiye hanyuma nashaka gushyikiriza ndababwira ati burya badakarangamutima k'igihugu cy'u Burundi cy'amavukiro basanzwe barimwo kuko nubwo bari mu buhungiro barafise aho bavukiye kubwira rero aho bavukiye ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibyo bya politike bikinwa iminsi yose kuva igihugu gikice mu magume guhera 1993 ndetse Burundi butangiye kugira intwaro y'abakuru b'ibihugu tuvuye ku ntwaro ya cami ibibazo byamye bica mu Burundi ntibigira uko bingana ariko bibuke aho bavutse mu Burundi igihe bavukiye cyangwa aho bakuriye bamenye ko n'igihugu cyacu cy'u Burundi gifise icyo kibateze ko uyu munsi abo bariko baravuga bari hanze mu Bubiligi no mu Bufaransa hari ibintu byinshi bategeza kuza gufasha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ibyo bariko baragirizwa byabaye kuva 1993 zarabaye none byatanguye guhera buke buke mugaba tarinze kuza bacana amajambo erega burya ibyo se ni mu biganiro kandi hamaze kubiganiro baranduruka bagashika ku mbere nyayifashe yaho wa undi afise aho yavukiye mu Burundi agira icyo afashije ku kiwe cy'amavuki
urakoze Alfred Nizeye mu kanya gatoya cyane ngo usende abasabe umunota umwumwe umuntu wese mushyana nyangoma cimbero cha Alfred Ndizeye eka asana utanye impanuro avuga ko abarundi bose bafise uruhara bashaka kugira ico bubatse mu gihugu mu kanya gato umunota umwe
naho ndiyabeshe urya itunga nkuko abantu abarundi banyu bavuga kuva na kera nabandi babiza uko itunga ry'igihugu cy'ambere n'abantu si birya biri mu kuzimu si ni cy'ambere n'abantu hanyuma hariho abarundi benshi bari hanze hari n'abagiye badahunze babahinga n'ibiki nubwo ko hariho nk'abaganga amajana atatu bamwe bita abaspecialiste babahinga bari hanze abo bose si ukuvuga ko bahunze umugabo kubera ntuze umwuka uri mu gihugu baranga kuza gukorera mu gihugu cyabo ariko urazi igihe ndaza abarundi barakunda barakundi wabo barakunda gutahuka ndabona nk'abigira ubuganga mu kino gihugu cy'u Bufaransa muganga hano afata amafaranga menshi ariko bariga hambere haheze bagatahuka akaza gufata amadorari magana atatu yofashe ibihumbi bitandatu ngaha agatahuka abo rero bose abiza batize barashobora gutuma igihugu cyahaguruka kikaba igihugu cya mbere
bagatega amatwi akamo Alfred ndize ateye reka duheni jambo kandi Apollinaire nishimbe na wenyine agira icyo avuze ku kamo gatewe na Alfred ndize mudwe ku jambo umuntu umwe
ego azize neza cyane ni ikizwe cyiza kirabakeneye hari ibintu byinshi byateje imbere na diaspora naho batoza nimba ari impunzi guhunguka nibyo ariko bari hanze naho batoza bakagira imigambi bakorera mu gihugu cy'u Burundi byaba byiza cyane icyo kino bashyikiriza kicyumvira cya kuri icyo cyumvira cya Alfred ego kuko ntawobuza mbere abarundi baba amazu ati abawe wasanzara ibihugu bifite diaspora nini hanze nabyo biratera imbere kandi bakinjiza n'amadovize bagire agatima abatahunze bariko bakorera hanze bagire agatima ko kujya mu mitahe yabo mu gihugu bagire ibyo bahakorera abahunze nabo
ego me mushana Gabriel ufiri namwe kama katewe na Alfred ndizeye hanura abarundi kugira uruhara ka bagatahuka ka guterana imirabwe duga ku ijambo mu kanya gato umuntu umwe
birumvikana cyane n'ukuri ndi aho ndahuza na n'umushinga y'inyangoma na Apollinaire n'uwo mu tumire yaje gushikiriza iciyumviro ya telefone twebwe mushira muri kome dufata yuko abantu zero capitale ime n'umutahe ukomeye cyane rero leta yokora ibishoboka byose kugira ngo iborohereze uwo mutahe donc capitale ime ize mu gihugu ishobore guteza imbere igihugu hanyuma mugabe ico no canongera ko nuko mu gubikora nuko yofata ingingo za politike zose zishoboka kugira ngo abantu bose bagifise amakenga y'ugutaha batahe izo ngingo rero ntiyazifata turazi neza yuko byose bizaza bikagenda neza
mushenahe Gabriel Rufyiri ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye ngo nkuganire ni radio ijwi ry'Amerika kanya katubanye gato ibibazo twari dufise byari byinshi ariko ndabashimiye cyane gose
murakoze cyane kudutumira ariko muzohore mutumira kandi nabo muri leta nabone kugira ngo baze baraza twumve ibyiyumviro byabo kuko ntitwigera twumva mutumira abandi mbwa muri leta ntitwumva sinituzi ikibazo kihari
ntatari ikibazo nitwashobora kuharonka tuzobabwira ndagushimiye nawe mushyira nta Apollinaire nishyira imbere ku kanya mwatoye kugira muganire ni radio ijwi ry'Amerika
ese cyane mushinga nawe mesha makuru se bikin kandikish gecho se zogo na ko ari yazo nishobora kugira nereye ese kandi ndira je ndakunda gani
ego me mushinga nawe nyangoma mwakoze cyane ngose ku kanya mwa hari radio ijwi ry'Amerika kuri ibibazo bihambaye bivyerekeye igihugu cy'u Burundi
urakoze Frederic wakoze kudutumira kugira ijambo. Ego turashimiye busabatwe.
Turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cyo munsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.